Ubandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika ivuga iri Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri uyu mwanya muri kumwe na Fidel Niyongabo ndabaramukije mwese twongeye kubaha ikaze kuri radio yanyu. Dutega amatwi ya Rais Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi.
Mwaramutse Fidel turayahera kuyavuga ku mugabane wa Afrika, Perezida w'Ufaransa Emmanuel Macron kuva ejo kuwa gatatu ya niho yashika muri Gabon, igihugu cya mbere agendeye mu rugendo arimwo muri Afrika, ruzomushikana no muri Angola ruheraheze muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Urugendo rukurikiye itangazo yashikirije ku munsi wa mbere ry'itanguzwa rya politike nshasha y'Ufaransa ku mugabane wa Afrika. Arukoze kandi mu gihe mu karere ka Sahel muri Afrika y'Uburengero hariko haragaragara ingendo yo gukumira igihugu cy'Ubufaransa. Muri Afrika kandi Leta Zunze za Amerika yarahaye igisirikare cya Somalia matone arenga 60 y'ibigwanisho kugira gishobore kugira inguvu zo guhangana na Al-Shabaab. Ambasade ya Amerika muri Mogadishu ivuga ko hari n'imyimenyerezo ya gisirikare ihabwa inteko zidasanzwe za Somalia zigwanira ku butaka. Ambasade ya Amerika yavuze jo kwa gatatu ko ivyo bigwanisho byashitse ku kibuga c'indege mpuzamakungu i Mogadishu bizanywe n'indege zibiri za Amerika zikorera imizigo iremereye. Ubushikiranganji bwa Amerika bw'imigenderanire bwaratanze kandi agashimwe gashasha k'imiliyoni zitanu z'amadolari kuzotanga amakuru yotuma hafatwa umuvugizi wa Al-Shabaab Ali Mohamed Raje. Raje azwi ku izina rya Ali Dere yatanguye kuvugira uwo muhari kuva mu 2009. Ubwo bushikiranganji bwavuze ko ari mu bakoze imigambi yo kugaba ibitero muri Kenya na Somalia. Igisirikare cya Somalia mu mwaka uheze cyaragavye ibitero bikomeye mu bice byo hagati mu gihugu byatumye kigarurira ibisagara bitari bike byari mu minwe ya Al-Shabaab. Muri Afrika kandi ni muri Nigeria, abakandida bo mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi bitoje mu kibanza cy'umukuru w'igihugu bavuga ko batemera ibyatangajwe ku mukandida w'umugambwe uri ku butegetsi ariwe yatsinze. Umugambwe w'abakozi Labour Party watunganije ikiganiro ku bamenyesha makuru ku mugoroba w'ejo kuwa gatatu umenyesha kutemera ibyavuzwe byavuye muri ayo matora. Hari haheze amasaha komisiyo itunganya amatora itangaje ko Bola Ahmed Tinubu wo mu mugambwe uri ku butegetsi All Progressive Party ariwo watsinze. Indorerezi mvamakungu zo zivuga ko aya matora yatanguye yatevye kandi yarimwo ibibazo cyane cyane bijanye n'imashini zo gutoreramwo mu gihugu cyose. Hari amakuru kandi avuga ko hari bigabaye ibikorwa byo guhohotera abantu no kubafunga byibonekeje. Imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi isaba ko amajwi yongera gusubirwamwo guharugwa, ariko abasesenguzi mu bya politiki bavuga ko ibyo bishoboka mu gihe hutangwa ibyemezo bifadika kandi bikwiye byoshobora gutuma hari igihinduka kinini mu majwi.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Mwevugwa mu makungu hanze y'umugabane wa Afrika, Iran yavuze ko abadiplomate babiri b'Abadagi batagikenewe mu gihugu kandi itegeka ko bakivamwo bidatevye. Umuvugizi w'ubushikiranganji bwa Iran bw'imigenderanire n'andi makungu Nasser Kanaani yavuze jo kuwa gatatu ko birukanywe kuko bivanze mu by'ubutungane bwa Iran no mu itunganywa ry'igihugu bitabaraba. Ubudagi bwaraneguye iyo ngingo bwise idasiguritse. Ubushikiranganji bwabwo bw'imigenderanire buvuga ko ata kibi abo bene gihugu babwo bakoze muri Iran. Iyo ngingo ya Iran ifashwe haheze indwi Leta y'Ubudagi nayo nyene ifashe ingingo isa n'iyo nyene. Abakozi babiri ba ambasade ya Iran i Berlin barirukanywe bahogwa ingingo yafashwe na sentare y'igihano cyo gufa k'umudagi afise amamuko muri Iran yitwa Jamshid Sharmadi. Uwo mugabo w'imyaka 67 afise kandi uburenganzira bwo kuba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yagirijwe icyaha cya ruswa mugihugu cha Irani yagirizwa kandi kuba mu muhari uharanira ko hagarukanwa intwaro ya cami mu gihugu cha Irani. Uwo muhari wegekwa ko kandi ubwicanyi bwo mu 2008 hakoreshejwe ibombe. Irani ifunze hafi abantu 16 bamuka mu bihugu byo mu burengero bw'isi, benshi bafise ubwene gihugu bubiri.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Nayo muri Afghanistan, abategetsi b'abatalibani batangaje ko kaminuza za leta zongeye kugurugwa mu mugwa mukuru Kabul no mu bindi bisagara, ariko bavuze ko abanyeshuri b'igitsina gabo ari bo bonyine bemerewe kwiga. Amashuri n'ama kaminuza muri ico gihugu cha Irani yo mu ntara 24 kuri 34 zigize Afghanistan aja asanzwe aja mu buruhuko mu bihe by'imbeho. Leta y'abatalibani yarugaye mu mwaka uheze imiryango ku banyeshuri b'igitsina gore biga za kaminuza, isigura ko abagore batubahirije imigenzo y'idini ijanye n'igitsina mu gihe cy'intwaro yari ishyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuva bagaruka ku butegetsi mu kwezi k'umunani 2021, abatalibani barugaye kandi amashuri yisumbuye ku banyeshuri b'abakobwa, ariko bavuga ico gihe ko ari ingingo y'imfata kibanza. Amashyirahamwe aranira agateka kazi na muntu avuga ko abatalibani Afghanistan ari cyo gihugu cyonyine abagore n'abakobwa babujijwe kwiga no gukora.
Tumushimire Aloyisi Bigirimana ku makuru yo hirya no hino kwisahejeje kudushikiriza amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Bamwe mu badepute bo ku rwego rw'intara ya Kivu yo mu buraruko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barasaba leta yabo kurangiza intambara mu buseruko bw'igihugu biciye mu nzira y'amahoro.
Kwari kubyira perezida ko icyo turi gutekereza ari uko kino kibazo cyashira pacifiquement, bashize mu bikorwa inama zabereye i Rwanda, Nairobi n'inama zabereye i Bujumbura. Izo nama zose zabaye zisaba ko rahaba selfe abaturage bakareka gukomeza gupfa.
Uyo ni Nitegeka Gerard, umudepite wo mu ntara ya Kivu yo mu buraruko. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yarabeshuje amakuru avuga ko leta ya Kongo yoba iri kisaba ibihugu byo mu manuko bwa Afrika imfashanyo yo gutera u Rwanda. Mu kiganiro yagiranye ejo ku munsi wa gatatu n'abamenyesha makuru mu Rwanda, ishyirahamwe mpuzamakungu Amnesty International ryatanguje isekeza ku mbuga ngurukana bumenyi ryo gusaba irekugwa ry'umumenyesha makuru w'umurundikazi Florian Irangabiye, apfunzwe kuva mu mpera z'ukwezi k'umunani mu mwaka w'2022. Izi nkuru hamwe n'izindi tubafitiye ni mu kanya gato, mugume hafi ya maradiyo yanyu. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yarabeshuje amakuru avuga ko leta ya Kongo yoba iri kisaba ibihugu byo mu manuko bwa Afrika imfashanyo yo gutera u Rwanda. Ni bimwe mu byari mu kiganiro Perezida Paul Kagame yagiranye ejo kuwa gatatu n'abamenyesha makuru mu Rwanda. Asumta Kaboyi yadukurikiraniye iyi nkuru.
Ni ikiganiro kibanze ku mubano w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibibazo byinshi byahariwe abanyamakuru baturutse mu bihugu bitandukanye bya Afrika bari batumiwe gukurikirana inama y'igihugu y'umushyikirano. Asubiza ibibazo by'aba banyamakuru, Perezida Kagame yagaragaje ko umubano w'u Rwanda na Kongo ukomeje kuba mubi, ashinja Kongo gushyigikira umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Ibi abihera ku ijambo avuga ko ryavuzwe na Perezida Felix Tshisekedi ubwo yumvikanye ku mashusho ya video avuga ko hakenewe imbaraga zo guhindura ubutegetsi buriho mu Rwanda. Perezida Kagame avuga ko ayo magambo yafashe nko gutebya, yibukije ibitero avuga ko byagabwe na FDLR ku butaka bw'u Rwanda muri 2019, agaragaza ko icyo gihe intwaro abo barwanyi bari bazihawe na guverinoma ya Kongo. Perezida Kagame yavuze ko u Rwanda byabaye ngombwa ko rwongera ingabo nyinshi ku mupaka ku buryo n'ubu bigikomeje, ku buryo nta muntu uzongera kuvogera umupaka. Mukuru w'igihugu yanasubije umunyamakuru wari umubajije uko abanyarwanda bakwiye kwitwara kuberutse gutangazwa n'umugaba mukuru wungirije w'ingabo za Congo, General Chiko Chitambwe, watangaje ko igisirikare cya FARDC kimaze iminsi mu bikorwa byo gushaka ubufasha bwo guhangana n'u Rwanda, ndetse ko kitabaje ibihugu bigize umuryango w'ubukungu bw'ibihugu byo muri Afurika y'Amajyepfo, SADC. Kagame yasubije ko u Rwanda rwiteguye kera Congo, asaba abanyarwanda gutekana.
ntaho mbona bishingiye. So ushaka uryame usinzire wicuye wiyongere ibyo ntabwo ari ikibazo. Ibyo umuntu umwe yaba yaravuze muri Congo ibyo afite uburenganzira bwo kuvuga igashaka kuvuga ntabwo bivugwa byose biba ari ukuri, cyane cyane iyo bivuga kuri iki kibazo cya Congo kivugwa n'abanyekongo bo muri leta. Ariko icyo nzi ni uko SADC ishobora gushaka gufasha ahubwo nayo mu gukemura ikibazo cya Congo. Ntabwo nibwira ko bizagana mu kugirira nabi u Rwanda bafashije Congo. Iyo udashaka intambara urayitegura, twiteguye kera.
Perezida Kagame kandi yasubije abavuga ko u Rwanda rwitwaza imuventura ngo rwiba amabuye ya Congo, avuga ko atari byo kuko n'u Rwanda ruyatunze. Mukuru w'igihugu yashimangiye ko amabuye y'u Rwanda arusha ubwiza yo muri Congo. Muri iki kiganiro cyamaze hafi amasaha atatu, Perezida Kagame kandi yagize icyo avuga ku biciro bikomeje gutumbagira, aho muri z'abaturage ko leta yiteguye kugira icyo ikora kuri iki kibazo.
Ikipe irebana n'iby'ubukungu ari ugushyiraho uburyo bw'imfashanyo bushobora gufasha mu kugabanya ibyo biciro, ariko biturutse mu bundi buryo bwakozwe tuvuge nk'ibizamu kugira ngo ibiciro bya peteroli leta ifite uburyo yabyize neza ishyiramo amafaranga kugira ngo cya kinyuranyo igiciro cyari kimeze n'uko cyazamutse bitewe n'ibyo bibazo twavugaga bishobore kutabaho bitewe n'icyo leta yashyize muri system ubwayo.
Umukuru w'igihugu yanabajijwe niba azongera kwiyamamaza ku mwanya wo kuyobora u Rwanda. Perezida Kagame avuga ko ubu atarabimenya, ariko yumvikanisha ko uwaba yifuza kuzaba umukandida wese yatangira kwitegura. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Bamwe mu badepite bo mu ntara ya Kivu yo mu buraruko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo basaba leta yabo kurangiza intambara hagati y'ingabo za FRDC n'umugwi wa M23 biciye mu nzira y'amahoro. Umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Goma, Jimmy Shukran Bakomera, adushikirize iyi nkuru.
Abadepite 17 batuye ku rwego rw'intara ya Kivu ya Ruguru nibo bashyize umukono kuri iyi baruwa bandikiye Perezida wa Repubulika Felix Tshisekedi. Baramusaba ko yakubahiriza ibikubiye mu masezerano y'u Rwanda muri Angola ni Nairobi muri Kenya. Aba badepite bashimangiye icyifuzo cy'uko impande zombi zahagarika imirwano mu rwego rwo kurangiza intambara muri teritwari za Rucuru na Masisi imaze guhitana abantu benshi. Muri iyo baruwa kandi izi ntumwa za rubanda zivuga ko zitumva impamvu leta ikomeje kurebera ikibazo cy'imibereho mibi y'abaturage bahungiye mu bihugu bituranye bya Congo biri mu Rwanda na Uganda. Aba kandi bagasaba ko umugambi wa leta wo gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abasirikare bo mu mitwe irwanya leta washyirwa mu bikorwa vuba ku bw'inyungu za rubanda rugufi. Niyitegeka Gerard ni umudepite watowe mu teritwari ya Masisi ku rwego rw'intara ya Kivu ya Ruguru, akaba n'umwe mu bashyize umukono kuri iyi baruwa.
Kwari kubwira Perezida ko icyo turi gutekereza ari uko kino kibazo cyashira pacifiquement, bashize mu bikorwa inama zabereye i Rwanda, inama zabereye i Nairobi n'inama zabereye i Bujumbura. Izo nama zose zabaye zisaba ko rahaba se selfe abaturage bakareka gukomeza gupfa.
Uyavuga ko yizeye neza kuyishobora kuba inzira irambye yo gukemura ikibazo cy'intambara gikomeje kwibasira abaturage bo mu burasirazuba bwa Congo.
Ibyo ngibyo babishize mu bikorwa akaba bari abaturage bafite gahita gapfunguka. Wumvise ko twanavuze tuti no muri programme muri gahunda zo gukemura ibibazo bashiremo abadepite ba province, bashiremo abadepite bo mu rwego rw'igihugu, bashiremo na notabilité ya Nord Kivu kugira ngo twese dutahirize umugozi umwe turebe ukuntu kino kibazo cyakemuka abaturage bakava mu ruhirahiro.
Ubusabe bw'abadepite ntibwakiriwe neza na rubanda rugufi cyane abatuye mu duce turimo imirwano. Theoneste Batigakuru n'umwe mu batavuga rumwe n'iki cyemezo cy'aba badepite.
Nta n'ishingiro byo bifite ibintu nka biriya kuko igihugu cyaratewe kandi perezida w'igihugu n'abaturage bakeneye uko ikibazo kirangira gikahabwa umuti nyawo. Nabo biriya bindi barimo bavuga hariya nk'abaturage babiteye ubwatsi.
Naho harinda kana ume we abona ko byari bikwiye ko ibiganiro ku mpande zombi bibaho ariko bigakurikirwa no kurangiza burundu umutekano muke muri Kivu ya Ruguru.
Kihutirwa turi mu muryango wa EAC turindira icyo EAC yahaye mu Ventura ko tariki 8 ngombwa kuba yavuye mu burere bwo yamaze gufata turindira itagira ikikora ngo nyonda twa dokta tukamenya inzira abadepute bafashe akaba ariyo twakoresha ariko muri make bari beshe baratinze cyane kabisa
agataho abadepute batowe ku rwego rw'igihugu mu ntara ya Kivu ya ruguru nabo barasaba umukuru w'igihugu kurangiza ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba mu itangazo bashyize hagaragara ryashyizweho umukono n'abagera kuri 15 muri 48 bahagarariye intara ya Kivu ya ruguru ku rwego rw'igihugu aba nabo babona ko inzira y'amahoro yashoboka ari uko habayeho kumvikana hagati y'impande zombi aba kandi bo mu itangazo ryabo barasaba komisiyo y'amatora muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo CENI guhagarika byihuse ibikorwa by'ibarura n'amatora mu burasirazuba kugeza abaturage bahunze basubiye mu byabo Justin Harerimana ndayishimiye numwe muri abo badepite batowe n'abaturage ba teritwari ya Masisi wavuganye n'ijwi rya Amerika.
Turabona igihe cyo igihugu kiri mu ntambara nziza twebwe nk'abadepite national bumva ko ikihutirwa ntabwo ari ukubarura abaturage ngo bajye mu matora ikihutirwa ntabwo ari ukuja mu matora ahubwo ikihutirwa ni ukumanza kurengera ubusugire bw'igihugu.
Akomeza avuga ko mu gihe inzira y'ibiganiro idashobotse leta yakwifashisha iyi ntambara.
Icyo leta yamara kwereka amahanga yuko inyeshyamba zitubahirije icyo bise seselefe dukurikije amasezerano gagiye garasinywa hirya no hino bagiye barasinya amasezerano za Addis Ababa bagasinya amasezerano za Rwanda bakinya amasezerano ago masezerano bose dukurikije uko inyeshyamba ziza M23 zitayubahirije ni ukuvuga ngo leta iroblije kwereka amahanga yuko igomba kwinjira mu ntambara.
Ibi byatangajwe n'abadepite haba ku rwego rw'intara no ku rwego rw'igihugu biracyari ibyifuzo bashikirije umukuru w'igihugu kugeza ubu ibyemezo ntibirafatwa. Jimmy Shukurani bakomera Ijwi rya Amerika Igoma.
Ishyirahamwe mpuzamakungu Amnesty International ryatanguje isekeza ku mbuga ngurukana bumenyi ryo gusaba irekugwa ry'umumenyeshamakuru w'umurundikazi Florian Irangabiye apfunzwe kuva mu mpera z'ukwezi k'umunani mu mwaka urangiye w'2022. Leta y'u Burundi mwagiriza gukorana n'imigwi itwaje ibigwanisho no guhungabanya umutekano w'igihugu. Eroje wili kaneza dufiti inkuru yidonido.
Mwikete ya Amnesty International ya rungike mshikanganji ubu tumungane mu Burundi domine wa nyangimbona. Ijoshira hamwe livuga ko ifatwa n'ifungwa vya Florian Irangabiye. Bidakurikije amategeko kandi bihonyanga agateka kazi na muntu. Kubwa Amnesty International ifungwa ryerekana ingendo y'ubutegetsi bwa Gitega. Yo gucinyiza umuntu wese afite icyumviro gitandukanye n'ivyifuzo by'ubutegetsi. Naho yoba atarwitwaje ibirwanisho. Umuryango uhamye agateka kazi na muntu usaba mshikanganji ajejwe ubutungane guhitegeko mushikiriza manza akizigenza wa Republika kugira nawe afata ingingo yo kurekura umupfasoni Nirangabiye atakirinze gusabwa kandi mu maguru masha. Ijwi rya Amerika rimaze kubona urwandiko ryakuye Hashen Colson ajejwe ibibazo by'u Rwanda n'u Burundi muri Amnesty.
Au niveau de Amnesty International, nous avons lancé une action urgente pour demander
la libération de twatanguje Josekeza ryo gusabire kugwa gihuse rya Florian Irangabiye umunyamakuru w'umurundikazi kandi atakirinze gusabwa. Bivuze ko duhamagarira abanywanyi bacu n'umuntu wese abyifuza kwandikira umushikiranganje w'ubutungane amusaba ko arekugwa.
Sa libération.
Kubwo mwongereza kazi Florian Irangabiye azira umwuga wiwe.
Nous avons fait cette demande car nous estimons
twakoze ico gisaba kuko twizera neza ko azira kuba yarakoresheje uburenganzira ahabwa n'amategeko no kuba yarakoze umwuga wiwe wo kumenyesha amakuru. Twizigiye ko umucamanza w'iyungururizo azokurikiza ingingo z'ubutungane.
Nabandi bamenyesha makuru bagenzi ba Florian Irangabiye basanga ahorwa umwuga. Umufasoni Irangabiye uretse kuba ari mu mirwi myinshi y'abarundi baba ku murwa mukuru w'u Rwanda Kigali ni n'umukozi wa radio y'igicaniro yavukiye mu buhungiro muri ico gihugu. Arsene Bitabuzi bakunda gukorana ku biganiro bivuga ku Burundi canke akamutumira nk'umusesanguzi yibaza ko mugenzi wazira ivyiyumvira shikiriza.
Mugenzi wa Florian Irangabiye kuva patwa yahorwa ivyiyumviro byiwe yashikiza ko yazira cyane ari umumenyesha amakuru cyane iyo yabaye umutumisi n'icyo kigaragara yuko ariko yahowe baranabisabiye ibyemezo ariko abaye mwagirije ntibigeze bashobora gutanga ibyemezo.
Kubwo umunyamategeko Ahmed Niyongere umukuru w'ishyirahamwe ya Kat Burundi ry'abakirisitu barwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu igihano cyahawe Irangabiye gihonyanga ubwigenge mpuzamakungu bwo gushyiriza ivyiyumviro.
Nuguhonyanga ukwica n'ukwizana kwamenyesha makuru byo navyo biteye kubiri n'amasezerano mpuzamakungu yerekana ubwigenge bwo kumenyesha makuru Burundi busanzwe karatekwa igikumo. Kindi naco nuko iryo hagarikwa n'ifungwa yerekana isura mbi y'igihugu cy'u Burundi yuko itemerera abamenyesha makuru bigenga bashobora gutanga makuru ateye kubiri n'ivyo leta irikirakora byo rero niterabwoba bakoresha
se ntabya mukaza mu bisagara cyo budandaje Bujumbura yahanishije mu ntango zo kwambera uyu mwaka uwo mukenyezi igihano cyo gufungwa imyaka 10 no kuriha ihadabu byo muri yoni w'amafaranga y'amarundi bitabuzi yasanga urubanza rwakiriwe mugenzi we rushobora gutuma abarundi bahunze igihugu batagira umwete wo gutahuka mu gihugu cy'amavukiro
tubona umengo mukuru w'igihugu mushasha azanye imvugo shasha atumina n'impunzi gutaha biri bisubiza inyuma ikize kuri abo bose bavuga bati kumbure twota mu gihugu cy'amavukiro babonye ibyashwe Florian Irangabiye
ubuse rupfira umuryango w'umufasoni Irangabiye yatubwiye ko kuwa 23 kwa mbere nyene abashinzwe amanza biwe bunguruje Senhari subira mwimanza ya mukaza bitekanijwe ko mu minsi ya vuba ije akumuburanisha mu ibohero rikuru rya Muyinga mu buraruko ubushibuseruko ahafungiwe nkuko yabandanije bitwiganira Florian Irangabiye asanzwe ari mu ishyirahamwe ry'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano ryavukiye mu buhungiro mu Rwanda amaze imyaka irenga indwi ya Kigali yahagaritswe igihe yaragiye i Burundi mu mpera zo kwa munani 2022 imbere y'ugufungirwa iminsi myinshi mu gashoro kigendereza mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika Sylvia Senyandwi yabwije ijwi ry'Amerika kuri telefone ko umushikirizamanza bwiteguriye kuburana nawe nk'uko bwabikoze imbere y'umucamanza wa mbere Amnesty International sigura ko ifungwa ryiwe ari gihushane cy'imvugo ya president Ndayishimiye adasiba gushikiriza kw'abantu mu Burundi bafite uburenganzira bwo gushikiriza ibyumviro byabo mu gihe ata muntu barangamiye eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
mu Burundi ubushikiranganje mu byo gujejwe harimo gutwara abantu n'ibintu bwarasohoye amategeko mashasha amashira hamwe yunguruza abantu n'ibintu mu Burundi ategerezwa kwisunga n'inkuru y'umumenyesha makuru Thierive Ndayishimi
Munama yatunganijwe kuri uyu wa kabiri n'ubushikiranganje bw'ubudandaje gutwara abantu amahinguriro n'ingenzi umuyobozi mukuru ajejwe gutwara abantu n'ibintu muri ubwo bushikiranganje Inosa Nibizi yabanje kumenyesha abaserukira amashirahamwe yunguruza abantu n'ibintu mu Burundi amategeko mashasha agiye kubagenga ashimikiye na cane cane ku mafaranga azohora atangwa
Ishirahamwe ritwara abantu n'imiduga mito mito ngo ati kugira ngo yemererwe gukora izo iriha amafaranga 2025 Ishirahamwe twara abantu na minibus iriha amafaranga 2500 ishirahamwe twara abantu na bus iriha amafaranga umuriyoni ishirahamwe twara ibidandazo n'amakamyo iriha amafaranga umuriyoni 1500
aha kandi amashirahamwe yunguruza abantu yose yamenyesheje uko amategeko bahora bagendera ko ahagaritswe bityo nabari basanzwe bakora bategerezwa kwiyandikisha gushasha
ubutiko tuvuga imiduga iri mu majanse tuko tuvuga imiduga y'abantu kugatwe kabo
kubyerekeye impusha mwari musanzwe mufise amagrema yose amajanse yose rasanzwe afise uno munsi arakimwe amazi kubiriteye ko risohotse ije muwinenye yuko kubiteye ko risohotse mutegereza kwiyandikisha gushasha
umwe mu bahagarariye amashirahamwe asanzwe atwara abantu haba mu gihugu no hanze yaco barashima ayo mategeko mashasha ariko bagasaba ko yoshigwa mu ngiro abahora bikika mu kiza mu gutwara abantu batabyemerewe bakigizwayo Nirame Basharire yaserukiye Volcano ikorera Bujumbura Kigali na Kampala nandi Uwimana Dieudonné akorera mu gihugu hagati c'u Burundi
aho ushobora gusanga umuntu yazanye umutahe uboneka si modokari zikwiye mugabo ugasanga rikaragirana birya bita concurrence higanwa n'abantu badafite umutahe ingingo yafashwe mufashe mufate ingingo zo kwishira mu ngiro
uko tungana ngaha tugiye tuvugisha ukuri umwo tubadati tugende ku biro twese umuntu azari modokari zimwanditse ko tamwanditse ko canke afitiye kontra haramashirahamwe mwusanga ivyo biratabyafise ugasaba kubwira ngo nishira hamwe
aha kandi hari n'abagaragaje ku buryo bakoreramwo mu Burundi bwo kunguruza abantu bubagora haba mu koroherezwa mu kazi no kuronka igitoro bagasaba kwicuro kibazo cotore gumuti
hari ibintu usanga twebwe bisha bitunaniza aya mafaranga tuzuriha ugacusanga hari n'ama carte d'entrée turiha aya mafaranga ugasanga tuyariha kuri trimestre ariko ugacuza gusanga hari n'ayandi mafaranga bisaba ko tuzoza turariha ku mwaka ibikorwa byose muri kumara dusaba turiteguye kubikora hari ikibazo dufite mbega ko dukorera ngaha tukaba dufite ikibazo cya karbira ariko nta kigoro leta irikirashyiramo kugira ngo amakarbira ashobore kubonekana kugira ngo twebwe nk'abadandaza bishoboke kunguruza abantu n'ibintu byabo
Kwizera Pascal aserukira ishirahamwe risanzwe rizana imodoka mu Burundi rizivanye ku kivuko cha Dar es Salaam nawe asaba ko bazuba barisha ayo mafaranga abokingirwa mu kazi kabo.
Uyu munsi mutubye yuko giye kuriha amafaranga miliyoni zibiri kugira turonye uko ruhusha none twari ha izo miliyoni zibiri ku majanja hategekanijwe iki kugira ngo uwo muntu yarishe imiliyoni zibiri akingirwe.
Ku bibazo byose byashikirijwe n'abaserukira amashirahamwe yunguruza abantu birimo n'abakora ubukomisiyoneri muri ico gisata co kunguruza abantu, umuyobozi mukuru ajeje gutwara abantu n'ibintu yasabye ko hobaho gukorana kwa hafi abagaragaye bagashengezwa. Amenyesha kandi ko bagiye gushiramo inguvu abadakorera mu mategeko bose bahanwe n'ibibazo bihari bitoregwa umuti.
Kugira ngo abantu biyunguruza borohere kuko dutwara abantu ni abantu benshi tuborohereza twebwe ntacu dutopora igihe gitoca ikintu cyane twari twatuye amasitasiyo barabwiza amasitasiyo twari twatuye ifari amazone yari amazone atatu aba bazana imiduga nayo bakavuga yuko za feri promenade zikaja gutwara abantu n'ibintu twereke tujya karara mu ibyo karanajejwe babajejwe ku urujya n'uruza amabarabara mu telefoni.
Naho amategeko nka yose agenga ico gisata ategerezwa guhinduka, Inosa Nibizi yamenyesheje ko amarangi ategerezwa gusigwa imiduga yunguruza abantu atahindutse, aho ku modoka zikorera mu gisagara ca Bujumbura ari irangi ry'ubururu n'igera ndetse n'irangi ry'umuhondo n'igera ku miduga yunguruza abantu ija hagati mu gihugu. Abasanzwe bajabuka imbibe z'Uburundi nabo yabibukije kuja babanza gusuzuma ibyangombwa ko bikwiye no gushiraho ikiranga ishirahamwe imodoka zikoreramwo cemewe. Kwigenekerezo rya 31 ukwezi kwa gatatu uyu mwaka niyo sango ntarengwa ubwo bushikiranganje bwatanze kuri ayo mashirahamwe kuba yashize mu ngiro ibyo asabwa abashobore kubandanya akazi kabo neza. Thierry Vendayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Njuti mwese mukunda radio Ijwi ry'Amerika, ibiganiro twabateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha. Turashimiye bagenzi bacu bose bagize uruhara mu itegurwa ry'aya makuru. Mugire ibihe byiza, mubandanya kumviriza radio yanyu Ijwi ry'Amerika.
Irushanwa rya gatatu ry'umukino w'intoki wa basketball ku mugabane wa Afrika, BAL, riraje. Guhera tariki ya 11 kugeza kuri 21 z'ukwa gatatu i Dakar muri Senegal, nibwo amakipe yo mu itsinda rya Sahara azakina. Azakurikirwa nayo mu itsinda rya Nil azakinira i Cairo muri Misiri guhera tariki ya 26 z'ukwezi kwa kane kugeza ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa gatanu. Amatsiko yanyu azashirira i Kigali ahazabera imikino ya nyuma y'igikombe, ni guhera ku itariki ya 21 kugeza ku ya 27 z'ukwezi kwa gatanu. Amakipe 12 ya Afrika azahatana mu mikino 38, ariko ikamba rizegukanwa n'ikipe imwe rukumbi. Mwitegure kuzakurikirana iryo rushanwa rya BAL kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika.
Yaratanze jambo abarundi turiruhutsa
ugushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo kwitwi rya Amerika Radio ijwi rya Amerika.